VOA. Muteza amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe neza abatwumviriza mwese. Kuri mikro muri kumwe na Hozin Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Twogira ingorane cyane kuko dusuma ibiva hakurya, abo bo hakurya nabo ivyo barima ntibaronka amahera. Iyo babironse bashorera ngaho ingomandi, nivyo vyinzira gushika igitega ni Bujumbura.
Uyo ni Anselme Kamoya, umwe mu banyagihugu wa muri komine ya Gihofi mu ntara ya Rutana, avuga ku ngingo ibuza gushora mu Burundi ibifungurwa bivimburirwa muri Tanzania. Inkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo batabona kumwe ingingo ya ONU yo kurungika abasirikare mva makungu mu Burundi, hamwe n'imyiteguro y'umwigeme mu Burundi kazi arusha abandi ubwiza n'akaranga, ni mukanya gato mu biganiro byacu. Murabe hafi ya maradiyo yanyu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo ntibabona kumwe ingingo ya ONU yo kurungika abapolisi mva makungu bashika ku 228 mu Burundi. Bamwe barayishigikiye bakavuga ko ahubwo abasirikare ari bake, mu gihe abandi bayiyamiriza bavuga ko amahoro ari umusesekara. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Twebwe inteko mva makungu mu Burundi twumva umenga ntacyo twazisabira kuko ntituri mu ntambara. Nta ntambara ihari, kandi no ku maradiyo naho tubyumva ego ntawe hakana hariho nk'umuntu ahora nisanganya agapfa, ariko si ntambara irengereje yo kurinda gusaba ngo amakongo naze gutabara. Twebwe natwe twararungitse abandi baza gutabara, none tubonye tunaniwe twafuma dutuma kabacu bakaza tukagwaniza hamwe umwasi bashaka kuturwanya, ntitwarinda gusaba hari.
Narumvise neza rukwirade huko hari inteko ngo dushaka kuza z'abapolisi mu Burundi. Ni ukuri kw'Imana kuko turafise abana kabisa twavyaye twego twikuriye munda cyagiye nawo kandi gufasha bene gihugu mu kindi gihugu. Baramaze kuza beshi beshi beshi, iyo twabona yuko hari ikintu cy'ingorane twobikoze ko timoneka abana bacu ko mwavuye mu kindi gihugu namwe muza gutabara handi, none ibi bintu kwego bitugeremiye none mu Burundi nibiki? Nukuri batubwiye ati nukuri ntangorane nimujye mujyame.
Twebwe nta nteko dukeneye ubumwe, umutekano iwacu gusa kuko turawifitiye kandi urakwiye tugira ubumwe. Nabo dukeneye nabo dukeneye
mu Burundi siheza. Ntambara irahari, nubwo bapfa guhuma amasa makungu nta ntambara ihari. Irahari, abantu birirwa barapfa, abakoroneri, abajenerali, none bicwa n'iki? Nakamango hangajya kateye inkoko nibanyaruke ahubwo byihuta mbere bongereze n'abandi bakuri nk'amajana nk'atanu.
Jikono ndabona ko izo nteko mva makungu zaratebye kuko n'akagahenge mbona dufise mu Burundi byavuye kujya kwa zijya nteko mva makungu bigeze kurungika mu myaka ihetse, aho baziye mu Burundi abantu bamwe babi bishize mu bintu by'ubwicanyi baciye batenyenya kuko bavuga bati twebwe ubwo tuguma twicana mu makungu baza kuturaba nabi imfashanyo zihagarare, baciye batenyenya abanyagihugu baciye boroherwa n'abanyepolitiki. Ubona nk'umunyepolitiki wasanga araratotezwa ku matelefoni amutelefona, ariko abanye tujya nteko mva makungu ziziye aba bajya abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bagaca babaha abasirikare babararira bari bishize bizanye bari bafise umutekano, ariko umunyepolitiki atavuga rumwe na leta usanga ariko aratotezwa yicwa bamutelefona ku matelefone bamutera ubwoba n'ibikini bindi babikini rero bisaba yuko ngo utari mu mugambwe uri ku butegetsi ntibakumva na gatoya. Baje ho bagahenge ahubwo mbere harakuwe nk'5,000 pana n'abapolisi. Abapolisi boza gutohoza barakenewe mugo hakwiye kuza n'abasirikare nk'5,000 heko baza mu Burundi kuko ibikorera mu Burundi kuko nta mutekano uhaba. Bamwe barahunze abandi bari mu Burundi bariko barajyamana biri gubusa kandi bararimye ibyawe riko birajya abantu batabiri barabiza kuya mugabo bagatahira guhembwa guhunga. Icyo kintu rero abasoda vrema nibaze mu Burundi hanyuma abandi banyepolitike nabo baronka amahoro nk'abandi Barundi. None tuzo tuzoronka amahoro twese banutuye mu mugambo wose ni dede gusa
turabona yuko hariyo nabandi bavuyemo bagiye gufasha mu makumo yandi makongo ntabwo turabona ko atantambara zihari rero ngo hino sinzi imbere nabo bahunze naho bahunguka nibaza ko bakiriza ukwezi tubona yuko mbere zitonaza izo nteko kuko tubona yuko atangorane zihari tubyama tujya tukaryama
kibujya ngingo ndayikingurwa cyane ahubwo leta nireke kubagwanya kwigiye kubagwanya nta namahurizo nta neza izobishakira abarundi kuko kazoza k'abarundi twari twaragatosekaje mu mwanya twagatosekaje rero niba rekizwe neko mva makungu zitse kuraba kuko abarundi baraboroga
ati woni iravuga yuko akuye kuzi inteko mva makungu ni vyiza ese no vuga kari bibi none umuntu arinza kurungikira umuntu aza kuvuga ati jewe hagati yawe na ujya mwene wanyu muri mu matati kandi bibonekana yuko ayo matati yabananiye muko yarinze arungika abantu baza kubafasha bonekana ko byabananiye
tuvuga tuti umugwayi nubarondera muganga doye muganga si warondera umugwayi mu Burundi umutekano uriho iyo tuba tubona yuko izo nteko zari zikenewe natwebwe abanyagihugu tubabisavye tuti burya nukuri igihugu cyarengewe nimuturungikira abaducungerera umutekano je mbona ko izo nteko mva makungu ntacyo babaje kutumarira
ingingo ibuza ibifungurwa kwinjira mu Burundi bivuye mu gihugu cya Tanzania irabangamiye abanyagihugu bo muri komine Gihofi mu ntara ya Rutana abanyagihugu bavuga ko bashobora no guterwa n'inzara na rya byinshi mu byo bafungura bari basanzwe babisumira muri Tanzania ni nkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
turi ku mutumba wa Ngomane komine Gihofi ntara ya Rutana uwo mutumba uhanurwe n'igihugu cya Tanzania ku ruhande rwa Gakungu district ya Kibondo intara ya Kigoma umupaka w'ivyo bice bibiri n'uruzi rumpungu abanyagihugu baba kuri uwo mupaka bavuga ko bagiye guhomba kubera ingingo yo kubuza bimwe mu bifungurwa kuja bukabiza mu Burundi Anselme Kamoya aba ku mutumba wa Ngomane
Tugira ingorane cyane kuko dusuma ibiva hakurya abo bo hakurya nabo ivyo barima ntibaronka amahera iyo babironse bashorera ngaho Ingomane nivyo vyinzira gushika igitega ni Bujumbura natwe rero tugase turonka amahera tugase dusumaho iyo bugaye ngaho duce tuhomba ntihaba amateke ibidudu biva hakurya ibintu byose biva hakurya nimpene zose babagira ngaha aha hakuno bazirangura hakurya aha ntidufise ibitungwa byinshi cyane uduharage hakurya ni uhabi biharage rero kandi iyo twagize imigenderanire turagenda gukotesha hakurya niyo turimira ibiharage niyo barimira umuceri niyo barimira ibintu niyo bahitira aha tuzose tumeregwa nabi cyane naho nk'ubu muci hoho tutarose ibivyo hakurya ntidusubira gusuma neza
Amos Magenge yambaza umuremyi kugira ngo ibintu bisubire mu buryo
ko bazibije ifungurwa tugiye kubabara gose kuko keshi na keshi ivyo va Tanzania niho twabikura niho twasumira urumva ko bazibifungurwa kuko biva hariya bizino urumva ni kibazo kinini cyane tuza kwicwa n'inzara ko imana itatugarukiye ntakundi urumva icemezo kanje tuzofata ntakundi
kuva bubujije bimwe mu bifungurwa kwinjira mu Burundi abanyagihugu baridogera abasirikare ba Tanzania bacunga umupaka ku ruzi rumpungwe ko baciye batangura kubahohotera Amos Magenge
kubona iri soko ryo kumungano tuvuga ngo twarumvise soko ryo mungano ngo ryaruguruwe ngo nkuza kurema njuriye amahera mugabo zubu kuri amahera barabihevye nk'amezi nk'abiri hamacasa guri hari kuri hisha amahera cyo tumaye tugira ingorane iyo tugiye hakurya dufate uri nk'umukozi w'ubwiye guca inkingero umaze kuvayo urakwirukira mero soka kwambura n'iyo migendranire umva yo irohavishika hehe ariko rugize ngo tuvuge imbere ntibikunda kubera atabantu bakunda kuza kugira ngo azaba twari inkuri kurere umva twe twabonye ko gwatwa cyane turakunda guhohote
Regina Banyangenda akunda gucingero mu gihugu cha Tanzania ati
ni beshi nyere nkaho hofi turagararuka cyagagero mugabo ubwiye nko umunsi usanzwe bagacha baya kwaka
Hermes Mpawe nayo asaba abategetsi kumvikana kuko abanyagihugu bato bato ku mpande zose bari babanye neza
nabo bwa bwa dufitaniye twa batwarye bakoze bakutse niho bonona gusa batwonona ugari ngo ntse turaryana na mujyana kwa dufise namageni turahana nyene hari yaravaye mugeni inawe akava bageni bageni beshi bakunda kujya hakujya bavino kubera ho hari nibiribwire ntabirwa biriyo twe twishye n'inzara tutasumira wagwe ntari sumira ni twagomba yuko namwe mu bantu mukuze muze amatura bamwe mugira imbere imigenda ibe yamyiza
ama leta nayo muze
yaba leta kwasaba yuko bo turaje binye bakumvikana hanyuma rwo tugasumira nta kitwa bazaba
abatanzania twasanze kuruzi rumpungwe bagerageza gushora ibiribwa mu Burundi mu buryo bwa magendo bakoresheje ubwato bavuga ko nabo bahaboneye ruhombo kuko umwimbo wawo usisoko mu gihugu cy'u Burundi ingomane mu Rutana Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC tuve mu ntara ya Rutana tuje mu gisagara cha Bujumbura aho abigeme 12 bariko baritegurira ihiganwa ry'umwigeme arusha abandi ubwiza na karanga umwe wese muri abo afise umugambi yifuza kurangura aramutse arushije abandi amahigwe batatu muri bo babwijwe rya Amerika imigambi yabo n'igituma ariyo bahisemmo ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Abigeme bariko bahiganirwa urugori rw'umurundi kazarusha abandi akaranga n'ubwiza bose hamwe ni 12 umwe wese afise umugambi yifuza kurangura aramutse arushije abandi amahirwe batatu muri bo babwijwe rya Amerika imigambi yabo nica batumye kuyicagura twabasanze bariko baritegura mu buraruko bwa Bujumbura muri zone Gihosha muri karitsiye ya Mutangano
gufasha abana bavukana ingorane z'ubumuga gushobora kubakurikirana kugira bagira ico bakoze nabone bagira ico bakoreye igihugu niyumvira umugambi kuko haraciye igihe kuva mu mashuri mato mato nkorera mu mashira hamwe afasha abana mu ico gihe narabonye yuko hari abana bafite ingorane z'ubumuga muga babayeho nkatwe bashaka kugira ico bazokorera igihugu bashaka kugira ico bavuyemo ico gituma rero shaka kubafasha batera imbere nabone mu buzima bwabo
ndamutse nowe nka Miss Burundi 2016-2017 nifuza guhimiriza ugwaruka kwiga amashuri maremare kwanza ukazoshobora muri kazoza gushinga ubuzi bwabo buterenze kurindira leta canke ayandi ma entreprise yuko abaronswa ubuzi
shaguhimiriza abarundi gutandukanya imbyaro na cane cane abatarabo mu gisagara ca Bujumbura kuko igurirana ry'abantu rirafise ingaruka mu butunzi bw'igihugu no mu mibereho ya misi yose.
Hirya y'iyi migambi abigeme bashaka kurangura hari iyindi ntumbero batunganije ihiganwa Miss Burundi bashaka gushikako ukwerekana iyindi shusho y'igihugu cy'u Burundi mu makungu. André Akizimana ajejwe kumenyesha makuru mu ihiganwa Miss Burundi.
Burundi si amakuru ya politiki gusa avugwayo mu Burundi, si amakuru y'umutekano muke gusa avugwayo mu Burundi. Hariho abantu, hariho abarundi baciyumvira ku muco, baciyumvira ku karanga, baciyumvira ku guteza imbere imico cyangwa abigeme b'ikirundi. Twibwiye tuti reka twereke abantu yuko mu Burundi bigishoboka kuba baho, tubahe ubutumwa bw'umwizero, tubabwire yuko mu Burundi naho ibi byose turi kutubicamwo ariko tugifise ibindi bintu dushobora guhaya hanze. Turacyafise umuco wo guhaya, turacyafise abigeme beza, tucafise igihugu ciza cyo guhaya. Hano mu nkunze kandi nibutse yuko umwigeme azotorwa kuba Miss Burundi uno mwaka, azosurikira Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu, azosurikira Burundi muri Miss Africa, azosurikira kandi Burundi muri Miss United Countries mu kwezi kwa 12 mu gihugu cya Philippines. Hano dushaka yuko ishusho y'u Burundi, ibendera y'u Burundi, amabara y'igihugu cyacu agaragara muri ayo mahiganwa mpuzamakungu.
Abatunganije iryo higanwa banifuza ko ryofasha mu kuduza urugero rw'ingenzi zigendera u Burundi mu ntumbero yo kugwiza amafaranga y'agaciro ubona ko asanzwe na Kenya muri iki gihe.
Rino higeno kandi rije kandi gufasha muri bizi yuko igihugu cyacu turakeneye cyane amahera y'agaciro. Kimwe mu nzira zotuma u Burundi buronka amahera y'agaciro ni ivyo vy'ingenzi. Uno mwigeme kandi azadufasha mu guteza imbere ibintu vy'ingenzi, mu kuratira abantu. Dushaka yuko ico gisata cy'ingenzi naco nyene uyu mwigeme yo dufasha mu kuyaga mu gifaransa bavuga promouvoir, akoresha igyojwi n'iteka azoba afise mu guhamagarira abantu kugendera u Burundi, ababwira ivyiza by'u Burundi, arati igihugu ciwe.
Migambi tabuze abasanzwe bashirikira bene ayo mahiganwa nibitabiri yakamo.
Twaregereye amashira hamwe, twaregereye abantu batandukanye, turabwira kino cyumviro zino ngorane Burundi burimo byarakoze ko abantu benshi zarakoze ko by'ubutunzi bw'igihugu. Ariko reka duhamagarira Abarundi, duhamagarira abagwiza tunga, duhamagarira amashira hamwe yuko boze bagashyikira ino higanwa. Rino higanwa ni imwe mu mahiganwa dushaka yikwazo kwa matunganywa mu gihugu cacu kugira ngo ivy'umuco nakaranga ubwenge n'ubwiza bw'igihugu cacu bizokome biratahanze.
Ibintu bitandatu nizo byafatiwe ko bigeme kugira ngo bemererwe kuja mu ihiganwa Miss Burundi. Harimwo kuba uri umurundi kazi ufite imyaka iri hagati ya 18 na 23, kuba utigeze wubaka canke ngo wibaruke, no kuba utigeze ugaragara ku mafoto y'ibitera soni bagitangura guhiganwa bari 33. muri iki gice cy'anyuma cy'ihiganwa hasigayemo 12 bigenekerezo rya 14 ku kwezi niho hazomenyekana nyampinga w'u Burundi n'ivyegera vyiwe bibiri. Ihiganwa Miss Burundi ryaheruka gutunganywa mu mwaka wa 2012. Abariteguye bifuza ko ritosubira guhagarara, bahamagarira leta kwitanga muri iri higanwa no kurishira imbere, naryo rikaja ku rutonde rw'amahiganwa canke amahayanishwa akorwa ku mwaka mu Burundi. Eroje urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Mu Burundi haribonekeza ikibazo cy'abana bakoreshwa ibikorwa bitandukanye, ntawuzi nimba bakoresha bazi ko bibujijwe n'amategeko. Uruhara rw'imiryango ni uruhe? Umutumire mu kiganiro muri sanga cuno munsi yari David Ninganza ajejwe kumenyekanisha makuru muri Sojepay, ikigo kijejwe kwitaho ineza y'abana mu Burundi. Yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Gilbert wiriwe?
Yego, narize mwiriwe.
Akabazo kagufi?
Yego, ya Jesse nakabazo ahubwo ni nk'intere ariko ndagira ko mbaza anera mayanze nagira mba nange. Bona janange nera no mvuga ati mbe kutushwa kubona abana benshi ugasanga ko akora imirimo itandukanye, ugasanga bari mu mabarabara, mbe ko tuzi ko umwana wabo bashobora kuba bavuyeyo bafisizeho mabona bitagenda neza, nk'umbure nko kubura imitahe, nko kubura ingene uburere bwiza bwazeyi. Ni kihe kintu bakora yo gukurikira tuma abana mu muryango w'abasaza bavuga ati dufite umuryango yacu dusangire bitagiye ko ikibi.
Reka duhe n'ijambo na Jean. Urakoze Gilbert. Jean, wiriwe neza?
Wiriwe Thomas Kamirindi.
Akabazo kagufi?
Ejo yari intererano no kuvuga abo bana bakoreshwa benshi bavuye mu mihana yabo ibikenye, kubera babona ko atacyo bakura muhira atanu ifungwa baba bafite kenshi, babona nk'umuntu ababyaye nk'abana nka batanu bane akashobora kuba atajonka igihe ashobora kubagabura. Niyo mpamvu rero ubona baca baza nko gusanga baje hano baje mu bisagara. Jere sha kumubaza yo bari karako riko David kugira ngo aba bana bari karakoreshwa benshi mu gisagara kugira ngo babatsubize mu mihani wabo.
Eh Jean urakoze. David we, hari cyo wakongeraho?
Eh icyo nokongera ko coco ikiba ariko baravuga ngo biva ku bukene. Hariho imiryango myinshi tuzi ikenye mugabo itareka kwa bana babo baje mu barabara, ni cyakini navuze umuvyeyi atekereza kumenya byokomera byokoroha ategereza guciringiro umwana akabaho. Kandi ikindi kigira kabiri iruhande, Abarundi baravize imigani baca ngo umwana suumwe. Umwana suumwe, umwana nena nakati yabwa, ni imigani bakunda gukoresha. Umwana n'umurima w'isanke, bisigura ko naho abavyeyi bo baba bakenye hariho ikibano. Mu kibano bategereza kugira icyo bakoze kugira umwana naje mu ibarabara, kandi n'umuryango bimwe twita la famille large no kuvuga umuryango wiyaguye bateza kugira urunani mu gihe bazi umwe muri bo. Abana be bafite ingorane, ndagwa nk'akarorero igihe ababyeyi bapfuye bose. Mu Burundi bafite umuco w'uko acakorana urwego rw'umuryango, ibyo twita conseil de famille, bakavuga aba bana bazorerwa kwa naka, aba bazorerwa kwa naka, umuryango uzobakurikirana. Ariko rero iyo bamaze guta umuco ugasanga hari umwana yagiye mu ibarabara ngo niko ababyeyi bapfuye, ngo niko ababyeyi bakenye, uko kuba ari ukudohoka ku ibanga ry'ububyeyi. Icyo ndagisubiyemo kandi nari nakibuze kugira ngo acumve neza hanyuma yavuze ati mbega mushobora kubasubiza gute ko babakenye by'ukuri gusubiza umwana muhira hariho ivyo ducako bikomakomeye ubwa mbere tubanza kumenya uwo mwana ninde n'ukwande ava hehe umuryango wiwe umeze gute wifashe gute inshuti ziwe nizihe hanyuma tukaca twiga icatumye ava mu rugo rugo mbega n'ubugaba bwiwe n'ubugaba bw'ababyeyi ni ababanyi ataco bakoze hanyuma tugaca dutemberera uwo muryango kugira ngo dutahure by'ukuri uwo muryango uwariwo n'ingene wifashe mu nyuma umwana amaze gushika ngaho hariho icyo twita kite d'accompagnement mbega ni biki yokora bihuye n'urugero rwiwe byotuma aguma ngaho mbega ni staro do kuwafir mbega yo ba atunga imene n'utuntu mwe nuto cyangwa n'ibintu mwe n'ibyo twiyumvira kira nono ikisi gikogwa dukora twenyene turi migwi nyinshi ikorera mu bana mugabo turaza turavugana hakaba coordination iyo hageze gusubiza mu buzima abana bari mu ngorane baba bari mu ibarabara kuko hari n'abandi baba bari mu mabohero turaheza tukagira urunani tukiyumvira icumi umwe wese akora dufatiye ku buhinga yanonosoye mu ishyirahamwe ryiwe.
David Ninganza, umuvugizi w'ikigo cyitaho ineza y'abana Sospai. Ngabire wiriwe?
Wiriwe.
Akabazo kagufi?
Jewe ndashaka kubaza mbere nongera ntanga n'igitere n'intererano. Kwa wana wamwe barabara je ni yovuga novuga hakuru ishapo ndarika ku babyeyi ni ko ntumenga baratitse ku ntuzenya ku ndero bahora batanga urabona je kera nkiri umwana narabona nko umwana w'imyaka 10 agiye akamara nk'amasaha 6 ataraza wasanga umubyeyi we yataye umurwa ariko aramurondera bera akagira n'amatangazo bakamurondeza mu miryango yo yaragiye mpaka umwana abonetse ariko ubu siko bikimeze umwana aragenda ari umwana w'imyaka 10 ni mwe na wiwe cyangwa se wiwe yabona umunsi wa mbere aheza hari ntagira icyo bibaza ko ntagire akavuga ati ngazi wo kuyizana ikindi cya kabiri nacyo ndetse kunda gita kuri leta yari ikwiye kuzirira aba bana bazeye ngaha mu gisagara cya Bujumbura bakayera atakazi basise bakagira ikigo babigiranirizamo bakabigisha bakabashyira mu mashure ariko dusanga umutegetsi mutako yigira wundi mutako yigira mbere ugasanga niwe ariko aramukoreye ariko aramukoreye n'amuri abategetsi nyine ndabise n'akarorero ntushobora gutanga ngaha nyine ngaha Bujumbura umugore umwe yakoresheje akana k'agakobwa aranga kugahemba umwaka wose ariko igihe yagahembye agaso n'ubu niyo kakiri aha wese bari bakwiye amashyirahamwe aranira agateka k'abana yari akwiye kugira umuntu asatwa ariko arakoresha umwana bagashyiraho ibihano bimukingira agahanwa umwana agasubizwa mu muryango
niko se Ngabire
hanyuma leta
Ngabire Ngabire nawe kuvuga imiryango nk'ubwo ngubwo kwabonye umwana akoreshwa wigeze ujya kubibwira ubutungane uti hari umwana ukoreshwa
umwana ukoreshwa nuko se bazenda bintu naravuga ndababwira ati nk'uwo mwana ntaragira gukoreza katavuga ngo cyane hari ngo umwana ari kwa nyina ariko icyo mbona ngo sa nuko aba ari karakora mu gisagara kandi abategetse baba mutako bamubona yo kaho umwana ikibanza kiba kiri ku ishuri atari cyo kubanga munuze
Yego
namaze sengene Bujumbura bakamufata ariho nabakora bakagenda batanahembye bataba bashyirosa amaye gusubira wabo ni bamwe usanga hari mu mabarabara nyene
abandi
nabo nk'abajya bagura abagore barahomba n'abatabisha abana
yego ariko wanzura Ngabire vuga wanzura kugira ngo duhumwanya n'abandi Ngabire
murakoze resa ndabandanye gatoyi yego se icyo nashaka gusaba ayo mashyira hamaranira agateka k'abana kweri yarakwiye guhasha agatanga imimero nk'ubonye mwana ariko aragira ariko arazerera ngaha mu gisagara bakamufata bakarabaho bamubika bakamusubiza iwabo bakongera bagafata cyane cyane ikindi bakobwa bo ngaha abakobwa batane nabo nyine aba bakobwa baza ngaha Bujumbura bakazgarira inda z'ishusho
ye urakoze Ngabire reka duhe n'ijambo na Patrick wiriwe
mwiriwe
akabazo kagufi
yego nagomba kubaza umuntu mutumire eske umwana ashonje agasaba ibyarya ikosa riri ku abakozi ikosa iyo ni ikosa ryo gusaba icyujya washonje
yego
umwana ashonje umuntu akamutora akamuha agakogwa akora ati ukora kanda guhembe uronkutuge ese uwo muntu amuhaye akantu ati kora kanda guhembe uwo muntu ni wakoze ikosa ikindi cyaba bati narigeze kumva abantu bamwe bavuga ati mu bihugu biri imbere barashyize itegeko ryo kubyara abana bake abo bana babyaye leta igashobora kuba abana leta ishoboye kure eske mu Burundi abo bagiye bagatinya kabana bakora iki kugira ibyo bintu ariko iyo mu Burundi umuntu abyaye umwana zashoboye abona ati sinjya gishoboye asire leta nko mu leta y'umubyeyi wa twese asire leta ati nderera umwana wanjye yananiye kurera akivuka nderera byose yumva nka kujya kuko leta n'umubyeyi bo bafashe kujya n'ibyo bizoshye mu Burundi aho umuntu abyaye atabishoboye leta imurerera kuri byose kabimeze.
Yeah. Urakoze Patrick. David Ninganza umuvugizi wa Sospay umwanya ni wawe.
Eh ndashimiye cyane abanywanyi bi radio ijwi rya America kandi abagenzi babana numva ko babaje ibazo byiza cyane. Nuze ngabire ku bibazo yabajije yashizemo leta nagomba ndakumenyeshe yuko ibyo twokora byose leta niyo ya mbere itegerezwa gushyiraho politike nziza yuko abana bava mu ibarabara, yuko abana badakoreshwa, yuko abana badatotezwa. Nagomba ndakumenyeshe yuko amategeko y'igihugu ariho arerekana neza ko atamuntu n'umwe akwiye gukoresha umwana ari munsi y'imyaka 16 kandi naho ategerezwa mu gihe ari munsi y'imyaka 18 gukora udukorwa dutoyi tubayabaye. Isigura rero yuko amategeko ariho kugira ngo yubahirizwe hakaja ko n'ubundi buzi bwa leta na twese tuba turimwo tuba tuhari kugira turabe ko ivyo byubahirizwa hanyuma kugira ngo umwana aze mu ibarabara benshi bagiye baragigaruka ko bati erega si waba bigombye bati mbega nka Patrick ati gusaba ugira umuntu umwana gusavye ukamuha ubanje kumuha gakogwa ukamuhemba ubugize nabi. Patrick navuze ni umwana si umwe niko babivuga mu kirundi kandi n'ubu niko biri umwana n'umurima w'usange urumva kujya uwi wawe umugaburira utabanje kumuha ibyo akora umugaburira utabanje kumuremeka ikintu kimuremera niko n'uyu ategerezwa kuba umwana rero uko wagize ikigongo wabonye ko ashonje wabonye ko atafunguye atariye naho rero ategerezwa gukora naho umurundi ategerezwa kugaragara nk'umurundi nyene akibuka wa mugani atereka uyu mwana ndamugaburire cyo kimwe n'uwanje nubwo yabuze ababyeyi ntasunzane ndi hagufi nico twebwe rero nitugomba ugomba gukora ineza abanje gukora ibinyuranye n'amategeko nukuvuga muhembure abanje kumukoresha urumva iyo ba exploitation kuko yatabashonje ntiyari kuza kugusaba ako kazi rero bisigura yuko nta kazi kari ku mwana imvo izarizo zose aho bica hose osonza yo merwa nabi yo umukene icuwe wese abibonye akora ni kumufasha akava muri ubwo buzima sukusongera isibe ngo acamuha akazi kamusongera deja avuze ngo abashonje urumva ushonje no gukora nabyo abashoboye hanyuma tukaza ku kindi mwavuze gikomeye cerekaye umurindi umunini cyane wirondoka zikuri ico uvuze n'icyo nikomeye cyane mu bantu navuze harimwo navuze intara zimwe zimwe umubyeyi niwe ategerezwa kumenya ibanga afise nushobora kubuza yuko udashoboye kurera abana hanyuma naho nguvuga uti jewe ndazi yuko jewe naka ntashoboye kuzorera abana ariko reka nje kurondera umukenyezi twubakane kandi uzi neza ko utazoshobora kubarera hanyuma nushaka kuba muri kumwe ukabyara umwana wa mbere ukabona ko wa mbere bananiye kurera ugacumva uti oya uko biri kose nawe uzovyara batanu leta irababona kandi noneho isi n'isi bazokwironderera urumva rero aho uba utariko urakoresha ibanga ry'ubuvyeyi.
Uyo yari David Ninganza ajejwe kumenyekanisha amakuru muri Sojepay ikigo kijejwe kwitayo ineza y'abana mu Burundi yari umutumire mu kiganiro muri sanga cuno munsi yishura ku bibazo bijanye n'ibikorwa bitandukanye bikorwa n'abana ikiganiro cyateramijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Turabashimiye mwebwe mwese mwari muteza amatwi ijwi rya Amerika aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe nanje Rosine Munezero. Washize hamwe ibiganiro ni Fatu Alimas Karara afatiranje na Rob McLean umu engineer ndamushimiye nawe mugira umugoroba mwiza mwese naho utaha.